Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hazwe.
Turi ku munsi wa mbere igenekezo rya 11 mu kataro turabahaye ikaze kuri radio Inzamba gateka kawe turabahaye kandi ikaze kugira mushobore gukurikira amakuru twateguriye nayo akabaza kubagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru Usata chinwaro ibereye mu standard wa commune Kiremba mu ntara ya Ngozi ashigikiwe na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD FDD ivyo bikamutuma afata ingingo yo kunyuza amatungo ya commune atacu yinona ariko rero umukuru w'igihugu akaba aherutse kumugabisha naho bamwe nabandi babona ko umukuru w'igihugu yoba atinye gufata ingingo kubera yo mu standard ashigikiwe nabo umukuru w'igihugu yoba atinya baza kubikurikira mu makuru Mwavu w'ishyirahamwe Fomi uracateye ingorane abarimyi abo muri komine ya Mukike uyu munsi bavuga ko babuze ubatunganiriza mu gihe bamaze amezi atandatu bishyuye umwavu ariko n'ubu bakaba batarawuronswa ntibasubizwe n'amafaranga ikivyunura ahubwo bakaba ariko basabwa ayandi navyo nyene ni mukanya Kisata chihino inhamba murugamba kisata chabigeme para yabasezeye ihiganwa batsinzwe ke mu nkino z'igikombe cya Afrika mukanya idonido
Inzamba
ugutangura ano makuru abantu babiri barakomerekejwe n'umusirikare mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ku mutumba Matyazo muri komine Vugizo kuko amakuru ava ngaho ku mugwa mukuru wa komine Vugizo abivuga ngo iryo bara ryabaye nyuma impari zadutse hagati y'uwo musirikare akorera mu ikambi ya Gikizi iri ngaho ivugizo hamwe n'abanyagihugu bari mu kirabo igihe cy'isaha zine z'ijoro umusirikare akaba yahavuye aca aja gutora inkomwe kambi yagarutse acu cagira amasasu mubari ngaho amasase afata babiri mubari ngaho umwe nawe arakomereka ariko arahunga abakomeretse baciye baja kuvurirwa ku bitaro biri ku mugwa mukuru wa komine Mabanda uwo musirikare nawe akaba yaciye ajanwa mu gasho k'igipolisi muri komine yavugizo mu gisata cy'intwaro ibere naho haribonekeza ubunyonyezi bw'amatungo ya leta muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi Mustandere w'iyo komine yagirizwa kugurisha amatungo ya leta hamwe n'amazu ya koperative ukuru w'igihugu yaragabishije uwo mustanteri wa Kiremba mu ndwi iheze ariko amakuru ava ngaho Ingozi akavuga ko mustanteri yobashigikiwe n'ibihangange mu mugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Ngozi ari nacyo gituma atarakunywa kunywa kuva mu mwaka uheze ukuru w'umugambwe CNL umushingamateka Gatongwasa ati ibyo byose bikaba kuko abarongoye umugambwe uri ku butegetsi bitiranya umugambwe n'igihugu ni nkuru twateguriwe na Valerie Mucho
Pascal Sebigo yagirizwa igurishwa ry'amazu ya koperative yitwa Akanovera yo muri iyo komine ya Kiremba intara ya Ngozi ayo mazu abiri yubatswe ku miliyoni zirenga ijana ku mugambi wa Prodema akaba yubatswe ku mutumba Kabari muri zone Musasa musitanteri wa komine Kiremba akaba yazigurishije miliyoni zitarenga zitatu uwo mutware yagirizwa kandi igurishwa ry'ayandi matongo ya leta abiri ari muri iyo komine nyene ku wa gatandatu uheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragabishije Pascal Sebigo arongoye iyo komine ya Kiremba aca atuma buramatari mushasha wa Ngozi kuja gukurikirana ibibazo biri muri iyo komine
muze tamperi ijyanzu y'amakoperative nzesange wayisubiye muze kandi wa Kiremba amakoperative kuyambura ijyanzu niyo bayubaka hajya bayigurisha niyo bayubaka uransanzwe ngo miliyoni zitatu uwo muntu akigaye muri banki akaroga imiliyoni mirongo ine akaba arizo bamuha agiye kugwakira ibitera soni ibintu biri kubera muri komine Kiremba nzesage byaheze buramatari ugende ubanze ubwire abenegihugu b'Ikiremba mwicare kuri stade bakubwire ibibazo byose bihari bikenewe ko mututanira hava nagenda bikenewe yuko abari mu nama ya komine bavaho ntibave kuko natwe bazamariye abenegihugu emwe Kiremba niyo komine ya mbere nabonye rimwe ibibazo byinshi ukayoberwa ko hariho abantu bagize inama ya komine ukayoberwa ko hariho abarongozi ukabura na kimwe nimunduhishe umunsi nzoza ntimuze mukinye kumbwira ikintu cyose bazaba baranyegeje indongozi zacu kuko nta wicira urubazo ubu narabibonye nta wicira urubazo
amakuru avaho nyine ingozi avuga ko ubuguzi bujanye nawe matongo hamwe n'inyubako za cooperative byahagaritswe n'ubushikiranganje bujejwe uburimi n'ubworozi kuva mu kwezi kwa kane guheze aya makuru nyene avuga kwizo nyubakwa zagurishijwe amafaranga menshi ariko handikwa make musitanteri Sebigo ashigikiwe n'ibihangange mu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi bivugwa kandi ko ibyo bihangange byo babizi izigurishwa ry'ayo matongo n'amazu hari kandi n'imodokari yagurishijwe imifuko y'isima ishika amajana 819 yari yatererewe n'abanyagihugu kugira ngo ifashe mu iterambere rya komine amakuru atangwa n'abanyagihugu b'Ikiremba yemeza ko urongoye inama ya komine Kiremba ari nawe yatanguye gushira habona ayo manyanga ubu yahagaritswe mu nama ya komine no mu mugambwe bikozwe n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Ngozi avuga ko yoba nawe ari mu bafisi uruhara muri izo dossier zigurishwa ry'amazu ya cooperative n'amatongo ya leta ari Ikiremba abanyagihugu basaba ko uwo mustanteri ahanwa ivyo yagurishije bikagarukanwa muri leta ariko bakaba bafise impungenge kuko uwo mutegetsi ashobora kudakomwa komwa kuko akingiwe ikibaba n'ibihangange mu mugambwe CNDD-FDD
arakoze Valerie Mucho ibibazo komine ya Kiremba ifise muri bino bihe bitegwa ahanini nuko yagiye irarongorwa n'abantu batigeze bitaho ineza abanyagihugu barongoye ahubwo ngo bakorere inyungu zabo n'umugambwe CNDD-FDD unawo akaba ariwo baba baturukamwo ibyo bivugwa na gato wasa arongoye umugambwe CNL asanzwe avuka muri iyo komine ya Kiremba harejo ku munsi w'Imana igihe ariko harugurwa ingoro y'uwo mugambwe CNL ku mutumba wa Chamugani iri muri komine n'intara ya Ngozi tegamatwi agato wasa
komine Kiremba iri mu makomine ya mbere mu Burundi amaze gutwarwa n'abatware benshi cyane kuva amakomine atanguye muri za 60 ni nkaba aba perezida ba kino gihugu aba perezida benshi mugabe iterambere hakuna jera mugabe ikintu nshimira abatware bacu barakora ibintu mu nyuma bakibagira ko aribo babikoze bakaza kuvuga ngo abanaka banaka iyo Kiremba ntibazi neza yuko atamutware n'umwe ava muri senere arimo iyo koze kominari vugwa bose n'abasendedefdd ubone warayitwara yihenze ngo agire ngo arabe neza nk'abandi dushaka kuraba neza iby'igihugu agasho yarakariye aragenda ubundi munsi bari mu nama bamutwara nk'uwivye biratwara mukura imbere y'abantu n'iki n'iki akwanda bikorerwa n'imbonera kure n'abantu batwara umugambwe ejo bundi byabaye ngombwa yuko yandika icyete yuko atanze imihoho mugabo sinibaza ko yatanze imihoho gushaka kwiwe mbere niyo byavuye kugira ngo amafuti abandanye aba amafuti kuvuga rero ngo ntabaje inama boba bariyo nukuri turiyo none ko dusemberega mugabo umugambwe nawo ukacugira erega nyakubahwa umukuru w'igihugu atabyirengagije umukuru w'umugambwe arimwo ntiyavuze yuko umugambwe wabo ari icyo gihugu ntiyabivuze izuba rimva none murakubwira ngo uyu mugambwe ni igihugu bisigura yuko amategeko y'igihugu ntacavuze ntacarimwo ibyo umugambwe ushaka nibyo heza bikaba iyo rero niyo ngorane rero twagize hari iwacu Kiremba niyo ngorane dufise rero nyakubahwa nimba yashobora kuvuguruza umutwara mu mugambwe arabigire Ikiremba irashobora guciba nk'izindi zose ariko kandi birababaje iyo abanyepolitike badashobora kwiyumvira ibirengeye imigwi baba barimwo
agato wasa mukuru umugambwe CNL kado inzamba makuru twateguriye arabandanya kuva ku muhinga mukuru wa mbere ibarabara nimero 3 rihuza gisagara cha Bujumbura n'intara zo mu manuko ririko rirahita iryo barabara ryarimaze ikiringo kirenga indwi zibiri ritarengana bivuye ku musozi wasenyukiye mu ibarabara mu gice cy'umutumba wa Rutunga ni muri zone gitaza ya komine Muhuta intara ya Rumonge icyana gibidandazwa bimwe mu ntara ya Rumonge bivuye kukura aho bica umuruho wabiyunguruza n'iduga ry'ibiciro nibimwe byari biruhishije abakoresha iryo barabara ubu bakaba biruhutsa
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi3@ inzamba@org
ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'uburimyi ahavugwa muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura abarimyi bidogere shirahamwe rikora ifumbire fomi bavuga ko aheze amezi atandatu batanze amahera yo kugura umwavu ariko gushika n'ubu nta namuke yabararonswa ikibatangaza nuko bariko barakwa ayandi mu gihe na ya mbere batarabaha umwavu ubu naho niyo habonetse namukeya abawuronswa ni abarima mu myaba gusa bagasaba leta gutorera inyishu ico kibazo ikiringo catanzwe kikubahirizwa n'inkuru ya Trifine Kaniwabo.
Aba barimyi bavuga ko batanze amahera mu kwezi kwa mbere kuno mwaka ariko gushika ubu ntibararonswa umwavu amezi atandatu araheze. Ikibatangaza ngo nuko bariko bari ayandi mu gihe nayo barishe atakiravamwo. Basaba leta kubatunganiriza hamwe no kubahiriza ikiringo kiba catanzwe.
Twarishe umwavu mu ishyirahamwe FOMI turera tujije muri posta cyangwa muri kopeki twawije mu kwezi kwa mbere kugeza mu mwanya nta kintu na kimwe turaronka tugeze ngo turabaza batanabone ngo bariko babayibaza imbere abataye amahera bazi ko twashoboye udutungwa cyangwa twekoze ku bindi kugira turonke uwo mwavu wacu. Hanyuma hakagira amezi atandatu turabona umwavu wacu ubu naho bakaba bariko bariha ayandi mahera y'ubundi mwavu nawe natutizeye neza tuzowuronka nkuko twawurishe ibihumbi ivyo bibazo dufishe abanyagihugu bizogenda guti bizomagwa nande twagomba dusabiye leta mvyeyi n'imbarire mvyeyi koko iduhe ivyacu ireke kudufata ko turira hamwe n'ishirahamwe FOMI kubera iyo turishe umwavu tuba dushaka ku mwanya twawurihiyeko.
Bavuga kandi ko umwavu hari kino gihe uhabwa abarima mu myaba gusa bakabona ko hari akarenganyo na cane cane ko batabimenyeshejwe imbere y'igihe mu gihe bo nyene bivugira ko bari kuraba izindi nzira bacamwo kugira ngo baronke umwavu.
Ubu naho hadutse ibindi angeri yitwa kwibonetse ngo niyo mumwaba ngo utagire umwaba ngo nuvemo none gabanya kubaho ibyo kuvuga ngo utagire umwaba uvemo ko batabitwariye imbere y'igihe tutarariha yego bitumeshe imbere y'igihe tutarariha twamenye ingene dusuma tubaze tugura kuri magendo kugira turonke icyo dukoresha.
Kuri iyo myidogo y'abarimyi uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba ntiturashobora kuronka abarongoye ishyirahamwe FOMI rihingura ifumbire kugira ngo bagire icyo babishikirije ko.
Arakoze na Trifine Kaniwabo. Radio Inzamba amakuru twateguye kwakiriza tubandanirize ku makuru ajanye n'imibano ku igenekerezo rya 11 mu kakaro n'umunsi mpuzamakungu wariwe igwirana ry'abantu. Uyo munsi ugeze harungwa mu Burundi bice 40% by'abantu bafise ibibazo byo gufungura nk'uko ikigo Istebu giheruka kubimenyesha. Kubw'umuhinga mu by'ubutunzi arongoye ishyirahamwe Parsem Faustin Ndikumana, leta ikwiye kwihutira gushinga politike iraba iby'abanyagihugu aho umurundi wese abona akarusho mu buryo bwo kwibeshaho. Kurikira Faustin Ndikumana.
Mu bisanzwe kugira nk'u Burundi umunsi mukuru wahariwe ibara ry'abantu umunsi uhambaye ku gihugu cy'u Burundi kuko igihugu cy'u Burundi gifise igwana ry'abantu bidasanzwe abantu benshi ku kilometero umwe bita Davite ubu tuko turenga 12,000 kwa tuvuga tuti burya re ucuba bibaza none uko abantu babwira bararonka ibibakwiye ibibabesheje barimbura bikwiye barafungura bikwiye bariga bikwiye mu bisanzwe ku munsi mukuru w'igwana ry'abantu sinzi kiba gihambaye. Ubona rero dushitse mu Burundi uravye umwimbu ku munyagihugu kiri munsi $300 mu bihugu bya nyuma ku isi ugasanga ubukene mu Burundi uravye ibihari kwa gusohoka ni hafi 70% y'abarundi ibihera gusohoka mbere n'ikigo Iste byerekana ko abarundi 40% bafite ibibazo byo gufungwa ashobora kumara umunsi wose atakintu batereye mu nda 40%. Urumva umuntu atapfunwe ntashobora gukora 73% bavuga bati n'abantu usanga bafite imyitwarariko mu gitondo bavuga tuti naho ngiye jewe sinzi ngene bizakugenda rasi uyu no munsi eh 78% bavuga bati n'abantu bavuga ati ibyo dufungura ni kuvuvudikira ni usanga ari nkingi imwe z'ibyo twari twifuza. Urumva rero mu buzima bw'abantu no kugwiza ubundi bica bitera bisubira inyuma uravye mu by'indero abana ngene biga mu mashuri bangana ngene ari benshi ngene bamwe bicara hasi ubona yuko irigwana ry'abantu tutagitonde ko tutiribaza none uko gwiki ubwambe nuko haje ico bita politique nationale de population politique irabi by'abanyagihugu population de population twagira dushimire leta mu bushyamanzi bw'intu hari hagati mu gihugu twarabonye ko batazuye ico gikorwa mugabo bihute kuko iyo politique nationale de population ni tegeza kutwereka tuti twifuza abarundi barondoka gute babaho gute bafungura kangahe ku munsi amakarori angana gute biga bari bangahe mu ishuri ni bibazo umuntu ategeza kwicarira population de population ni iciza na ingene rya politike y'iterambere mu gihugu yikora ibituvuga ngo plan national de development ibituvuga ngo dushaka imigambi y'iterambere ibituvuga ngo dushaka budget program bityo ifatira gukubona yuko umurundi ariko arahindurirwa ingene abayo mu buzima bwa misi yose
kadori nzamba agateka kawe amakuru twateguriye kubashikiriza cyarangirize ku makuru y'inkino yaranze iyindi twaraye turangije umupira w'amaguru intamba z'abigeme zaraye ziseze amahiganwa zarimwo mu nkino z'igikombe cy'Afrika ziriko zibera muri Maroc muri basketball ihiganwa ku rwego rw'igihugu ryarabandanije nayo mu mupira w'amaboko volleyball bakaba bageze mu gice cya kabiri gishira icyanyuma Idonido na Alexandre Nyungeko
mu mupira w'amaguru mu rwiserukira gihugu intamba z'abigeme kuri uyu w'Imana hariya Maroc Burundi bwatsinzwe na Nigeria ibitsindo bine byose kubusa mukibuka ko Burundi bwari bumaze gutsindwa kabiri bwa mbere na Botswana ibitsindo bine kuri bibiri Afrika y'Epfo nayo batsinda bitatu kuri kimwe ari naco gituma abo bigeme baciye bakura karenge muri iyo higanwa bitavyo bwa mbere bakaba batsinzwe ibitsindo 14 byose hamwe nabo batsinda bitatu gusa ariko bakaba batahukanye kandi ibahasha y'ibihumbi ijana vy'amadolari y'Abanyamerika muri basketball ihiganwa ku rwego rw'igihugu Viva Basket League muri indwi rwarabandanije mu bagabo ibujumbura ku munsi wa kane urunani rwatsinze jimikana ku manota 76 kuri 71 ku munsi wa gatandatu Remesha yatsinze Brothers yo mu Cankuzo amanota 93 kuri 71 Young Eagles y'Igitega itsinda Tigers y'Imakamba amanota 67 kuri 68 Imakamba Rezipo batsinze Aigle Noir amanota 90 kuri 73 kuri Departement de Sport Bujumbura kuri uyu w'Imana urunani rwatsinze Tigers amanota 99 kuri 58 Brothers nayo itsinda Young Eagles amanota 65 kuri 59 Jimikana itsinda Remesha amanota 69 kuri 68 Imakamba Dinamo yirahiye Aigle Noir amanota 108 kuri 72 nayo New Star itsinda Rezipo amanota 88 kuri 67 ushika ubu umurwi w'urunani ukaba ari buza kwisonga ry'iryo higanwa umukunzi w'urunani Kennedy Munyankinda asanzwe ba mu gihugu cha Sweden ubu akaba ari mu karuhuko i Burundi hamwe na Blaise Mbonerane ajejwe ubuhinga mu mugwi wa New Star kuvejo barabujijwe gusubira kwinjira mu kibuga c'inkino za basketball mu kiringo kitamenyeshejwe uko kingana bagirizwa kwifatira mu gahanga Apotre Jean Paul Manirakiza rongoye ishirahamwe rya basketball mu Burundi muri volleyball bageze mu gice ca kabiri gishira ica nyuma c'inkino za playoff mu bagabo imirwi ya Rukinzo Muzinga Gasmos na ASB niyo yaraye ironse uburenganzira bwo gukina inkino z'igice cya kabiri gishira cya nyuma Rukinzo ikazokina na Muzinga Gasmos nayo ikine na ASB mu bigeme naho Muzinga izokina na Rezas nayo GLC ikine na Egia
Alakoze Alexandre Nyunge konunga amakuru twari twabateguriye aciyagarukira turabashimiye mwe mwese abari ko baradukurikira bageze banje bafashije kuyategura mwakoze cyane Eric Claude Ninazo ariko ndabashikiriza ndabifurije kuranirwa mugira amahoro hiwanyu naho ubutaha